twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Noeli nziza kuri mwebwe muyemera mukanahimbaza nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Ku ijwi rya Amerika uno munsi rero twashimye kuba hakanya ko kwipfurizanya umunsi mukuru mwiza wa Noheli no kutubwira uko muri ko murawuhimbaza. Kwa jaba tangwe kuhimbaza ni ingene muwite gulie kubatara utangura. Muri kino kiganiro kidasanzwe cha Noeli turakubitira makambi atandukanye ari muri Uganda na Congo. Turaza kandi kuhamagara abaturungikiye nimero za telefone kugira ngo batashe ababo tudasize inyuma uturimbo twa Noeli mwadusavye duhereye kuri kano karirimbo k'umurwi wa Shemeza Music mu gihugu cy'u Burundi. Kuri micro ni Diane Ninahazo.
Shemeza Music welcomes you.
Nongere ndabipfurize Noheli nziza nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Karirimbo ni iri juru kumurwi Shemeza Music yo mu Burundi. Tugatuye abakunzi b'ijwi rya Amerika mutwumva muri mu makamba atandukanye, Nduta, Nyarugusu muri Tanzania, Imahama na Kiziba mu Rwanda, Zareka muri Malawi, Rusenda muri Congo n'ahandi n'ahandi. Umukiza tuvukiye agumbira imitima yanyu n'iyabanyu. Imbere yuko tubashikiriza intasho zitandukanye tubafitiye, tubaze kongera gushimira mwebwe mwese muhoza aho mugufasha ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu, haba mu kudusangiza inkuru mubona, haba mu buryo bw'amajwi, amafoto na za video n'ibindi. Ikiganiro cacu rero reka duce tugihera mu ntara ya Makamba. Ijwi rya Amerika ryagendeye riciye ku bakunzi baryo bavuga ko iminsi mikuru iheze umwaka ibasanze mu bukene. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye niwe wadusomera ino nkuru twateguye duce ku bakunzi bacu i Makamba.
Niteguriye ngo ndashimiye Imana ko ishitse ko nkomeye nta bindi.
Njye nawe niteguriye kuko abiteguye bintu iminsi mikuru n'abafize uburyo.
Noweli ko ndayiteguriye neza cyane, kiretse ko hari akantu gahaze. Aha ndavuga ivyerekeye ibiciro.
Reka nta n'uriho ntawe tubona. Ntiturabibona.
Nta gutegura Noweli ibintu byose birazirinze. Buri wese akajya umpare ujya akajya ubu.
Ubu ni abantu bakigira iminsi mikuru kabisa.
Ntako ndabitegura bivanye n'uko amikoro ari make.
Abo ni bamwe mu bo twaganiriye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba batubwira uko ugene biteguriye guhimbaza cyane cyane umunsi mukuru wa Noweli. Ubukene bavuga ko bwavuye kwihindagurika ry'ibihe ryatumye imyonga ikama, abarimyi ntibaba bacimbura ibyo barimye. Muci nk'uko byemezwa na Minani Violette, umurimyi akongera akaba n'umudandaza.
Ahanini nganibaza ko bari nka ruro ruzuba rwatse, irabona nk'iki cyabaye kabiri. Abantu benshi ibintu by'amahera babikora mu bintu by'indimo bashobora, rero n'ibintu by'imyonga inzuzi za rumi ntibavomeye. Ni abantu bariko barakura kwa impunzu.
Kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenerwa mu miryango biduga. Ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga 1,600, ibigori biduga ku 2,600, ibiharage bija ku 2,500, naye ibiraya bikaba bigeze ku 1,400. Iby'umuceri byo uburibwa n'abifise. Nakabandi Rukia ni umudandaza w'umuceri mu isoko ya Makamba.
Nine nane umutanzania wa mbere, wa kabiri tudandaza ibihumbi bine uwa gatatu tudandaza bitatu n'amajana umunani ugiciro cyo hasi tudandaza bitatu n'amajana atandatu uwo bita munyika uri kuri bitatu n'amajana atatu
atubwiye ibyo biciro acabandanya
ntiturabibona ngene bazobuhimbaza kuko umwe wese yifata ku itama tumubariye igiciro
mu bice badandariza mu ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze nibaruta Beatrice numwe mu babidandaza
ya baragabanutse abantu kubera ubukene yashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambara n'ibyo bakigura kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba ubu ntibitenge bagisuma wese amahera arondira twarariye aturonze abatomboye ibintu by'ibitenge n'abyo bakigura ahanini ndi kurarara mbere uwo mugina n'umunsi mukuru uri
uvuye ahagurirwa ibitenge ukaja aho badandariza impuzu z'abana bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona nk'umu myaka iheze Minani Violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugugwa cyane himirije Noweli
ubusikirenga kare ntagaha abantu babutse isoko aya masaha ya saa tanu ndibaza ngaza ari saa sita mbere abantu bababutse isoko kubona amabutike abantu batekera no kugura amasashe gusa ariko byarahindutse cyane
ahagurirwa ibirato by'abana naho nyine ni nk'uko abaguzi ngo sikirenga nk'uko umudandaza wabyo Butoyi Gilbert abivuga
ubumengo ni menshi isanzwe kubera usanga abantu benshi usanga bidoga ubukene ugasanga umuntu kuko abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazimvye amashiringi yarazimvye bavuga ngo ibyo yari byarazimvye ibintu biri ku giciro kirekire
mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwishi mu gusuma ibyo bafungura ishyirahamwe ya Buko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanye inyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusuma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongere ikebure abikika mukiza mukuduza ibiciro
Christmas Day in Bethlehem the child was a born. Yeah, the Prince of Peace, Emmanuel, Messiah.
Yenge unere wakera mutu barire none ifyo nabonye gacho oro.
Umwite jambo chanke mana chanke ya ije byose arabisize yambara umubiri ngo je nawe tuze tuvuka irya kabiri ni Yesu numwe si babiri
babiri karatsukira atsinde tsere hemu hadafu kiyo kiza niwe Yesu
Akaririmbo muri ko murumva na karirimbo ka Noel karirimbwe n'abaririmbyi batandukanye bo mu Burundi turizera ko yaba amajambo nuno mudiho byose bibafasha kugira ibihe byiza abihereza uno mwaka w'2022 twinjiye mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu kigiye gushimikira ku ntasho duhera kuzo mu mugenzi wacu Vedaste Ngabo yatuvaniye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kumazina yiwanje jewe nitwa Mbanzimana Supesi kumusozi w'ubugorora niho mvuka ndaramukije basaza banje bose guhera kuwo bita Kayobera Theogene Sindayiga Gabrieli n'umusoda na Liberata mwene wacu nyene tuvuka narahantu bita mu Gatanga mu Kamabungo wese ndamwifurije Noel nziza na bunane bwiza nararose n'umwuzukuru ewa ndanabifurije ko n'umwana nayo narazimije Obitandayiragije Prosperi ubu turi kumwe
turi kumwumvisa abana bangahe turi kumwe nabana babiri numukazana numwuzukuru mperuka kunguka
nje banyita mworohayisa ntuye mu kambi ya Rusenda ashaka gutasha umuhungu wanje Mugisha Elvis ari mu Kayanza mu Gwegura nkaca ntasha na nyina wiwe ari mu Kayanza mu Gwegura nkongera ngatasha mama we wanje Shimirimana Valeri ari Karuzi nkongera ngatasha Sengiyumva Flemo ari kucarama nkongera ngatasha mwene wacu Cishahayo nkongera ngatasha mwene wacu Batazira Mwameni Yusufu ari mu Buyenzi nkongera ngatasha Kizera mushiki wanje nkongera ngatasha nabapandimwe bose bari ngaha mu Rusenda duhereye kuri Papiano sindabaye
mbona nitwa Arakaza Fabrice nkabamerereye mu nkambi ya Rusenda abanifuza kwifuriza umwaka mushasha abagenzi banje tubana ngaha mu nkambi ya Rusenda Eritier Manjaro n'umuhungu tubana ngaha yitwa Dani abandi abasigaye mu gihugu hariya ariyo Isuf akababa mu bwiza akaba na Adonis akaba aba mu Cyarama na Didier akaba aba mu Kanyosha
yitwa Bimenya Imana Florida jewe ndi muri kambi ya Rusenda nshatse gutasha abagenzi n'abana banje n'ababanye mpereye kuri Yeriyana ari mu Gasenyi mu Mirambagizo naba nabiwe n'umugabo wiwe ndabifurije noheri nziza subiye kutasha Nadine ntabangana ari mu Rugeregere nawe ndamufurije noheri nziza n'abana biwe kandi kuri noheri nyine ndamurungikira gatenge yambara ka noheri ntabangana nifurije kutasha Rora Sigiteri ari muri Rugeregere nifurije kandi abanyegabiro bose bazize na rya Florida bimenya imana nabo ndabifurije noheri nziza
ku mazina banyita niyo nkuru Idrisa nagomba kwipfuriza umwaka mushasha na noheri inshuti n'abavandimwe bari muri Congo n'abari mu gihugu cy'u Burundi nongera gutasha umugenzi wanje yitwa Noire wo muri 24 ngatasha umugenzi wanje yitwa Noe wo muri 14 aho ni mu Rusenda nkongera gutasha mama wi wanje ari Bujumbura ku buterere natasha mutoya wanje DJ ari muri Amerika natasha petit frère yitwa Olivier ari Bujumbura mu buterere
jewe nitwa Manira Kiza Samson batazira Seville ndi mu gihugu cha Congo aya masano munota ndi mu Rusenda nipfuje yipfuriza umujyango n'isi mikuru ya Noheri na Bonane kugira ngo twese tubeho neza tugiranire ibiyago uno munsi turiko turatasha tutahije imijyango wa mbere mereye ko ni papa na mama bari Buganda na mushikanje Nduwimana Roda na mushikanje Tangishaka Veronica na mushikanje Rachel Fitina nkaba nta igeni Fitina abagenzi bose banyumvise kandi ndabifuriza ibihe byiza Imana ibaheza bwiza
Vedaste Ngabo tugushimire kuri ano majwi wadukuriye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo duce tunagira ko tunakwifurize noheri nziza n'umuryango wawe akaririmbo muriko murumva na karirimbo rya joro ka Josh Ishimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda tugatuye mwebwe bakunzi bacu mutwumva muri mu bitaro bitandukanye kabaremeshe
yavutse yuko Yesu yavutse.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro cacu kidasanzwe ca Noheli. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaciye mu bice bitandukanye vya Uganda, abo bavuganye bamutuma gushikana izi ntasho.
Amazina yanyita Kankindi Kosorata, mvuka mu ntara ya Ngozi, komine Kiremba, zone Gakere, gacimbira ibihanga. Nkaba nipfuje kuramuca musazanje Budara Samandari na data wacu Maratia. Nkaba nipfuje kuramuca n'abantu basaza banje bari mu ngendo n'abari muri komine Tangara Inyarugati, bene wabona mama. Nuko ndaramukije abantu bari mu ntara ya Muyinga, harimwo Minani, harimwo Machumi, harimwo Sinamuziga Karawusi, harimwo Sinamuziga mwene Yohani. Ndaramukije abantu bose tuvukana, ndabipfuriza ko kujya Noheli nziza.
Nijewe barandagiye Daforoza, mvuka ku mutumba wa Mashitsi, zone Nyagatovu, intara ya Ngozi. Nkaba nifuza kubasuhuza, ndasuhuza mwene wacu bari kwitanira mpuba na Dine arongowe Mukamira. Nkaba nsuhuza na mwene wacu yitwa Bigirimana Sefaniya. Nkaba ndi mu Bugande n'abana banje barabasuhuza. Inkambi ndimwo ni inkambi ya Rukinga. Noheli nziza, mwige ntibake.
Nijewe ntawe, mvuka ku Mana, nifurije amahoro mu bana banje bose, kuko nibakimenya yuko nkiriho ariko ndiho. Nijewe impunzi yo muri Uganda, kandi ndabaramukije amahoro y'Imana. Nifuje tuze tugire Noheli nziza, kandi tuze twongere kubonana Imana ishimwe cyane.
Nije Kampano Veneranda, nkaba mvuka muri komine Bugabira, Provensi Kirundo. Ndashaka kwipfuriza umwaka mushasha abana banje na mama Mukabeza Maria na Murekatete Jacqueline na Hamugisha Samueli na Bikorimana Prosperi na Niyo Gushimwa Belize na Ntawukuri Yawe Delisa na Ndayisenga Jamali. Ndabipfurije umwaka mushasha, nkaba ndabipfurije umwaka mushasha, umwaka tuzowuje ntutuje. Nkaba ndi muri Uganda, kandi ntumubwire ngo narapfuye, nkaba narashatse, nkaba ndi kumwe n'umufasha wanje umwami abahezagire.
Nitwa Habimana Adriane, nifuza gusuhuza abantu banje bari mu gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Rwasa Christophe atuye muri sa aho bita muri Satsembuye. Nkasuhuza n'undi witwa Butatu Pangarasi atuye Rwamagana. Nkasuhuza n'abana banje bari Rwamagana aho ngaho, uwitwa Ndagijimana aba ndi impunzi yo mu Rukinga muri Uganda. Ndabifuriza Noheli umwaka mwiza na Noheli nziza.
Ignatius Bahizi, tugushimire kuri ano majo adukuriye mu bice bitandukanye vya Uganda. Tunakwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe. Abatwumva bari mu makambi arimwo Abarundi, Abakongomani n'abandi aho muri Uganda, akaririmbo Gloria ka Chorale Saint-Dominique yo mu Burundi turakabatuye. Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'intasho zanyu. Reka rero tuje ku matelefone, naho twakire Eric ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego yo murakoze cyane, ndo emiriwe.
Uherehe ga Eric?
Ego tenherereye Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia, Noheli mwatanguye kwihimbaza, mwiko muyitegura gute nimba mutaratangura?
Ego Noheli turiko twitegurira neza, nubwo hasa n'aho hari kwaboneka ubukene, mugabo umuntu aragerageje uko ashoboye kose, hama arayihimbariza cyo kumwe n'abantu.
Hari bikunze guca biba abantu bakaduza ibiciro, bimeze gute? Ibiciro biracari kwa kundi, ntabwo ariko barakika mu bizi.
Oya ntabari ko ari kika mu biza kiretse ko ibiciro gusa byasa n'izatangwe kuzimba ibintu bipanye n'ukuntu nyine ibintu bisa niye bizimba na cyane cyane no muri Zambia ibintu bijyana n'amadolari bivanye n'ukuntu idolari riba riko riragenda.
Nuko rero reka ijwi ry'Amerika riguha akanya wifuriza abo ushaka kwifuriza Noheli nziza.
Ego cyane murakoze bwa mbere ni mfurije na nziza ababyeyi banjye papa wanjye barakazi keze kera sandwa ari ku mutumba kiyange done kiyange muri komune kibabwe ntara ya Makamba na mama wanjye Tati Silivana kuda sandwa ari kumwe aho nyene abavukanye tuvukana bose nabo nyene ndabifurije na we nziza n'umwaka mushasha mwiza ndawifurije inshuti n'abagenzi bose basanzwe banzi bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi namwegomudehamurongo murakoze cyane ndabifurije umwaka mushasha na nawe nziza.
Urakoze hike nimubona ngaho muri Zambia nawe tukwifurize kugira ibihe byiza biheze umwaka Noheli nziza mu bawe bose.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda kundi murongo wa telefone dufise Zabir Nduwimana. Zabir ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira ku ijwi ry'Amerika.
Uherehe Gazabi?
Emerenga ha muri Kenya.
Nuko duga ku ijambo rero wifurize izo nshuti zawe Noheli nziza.
Ubwambere na mbere ntangwe kwifuriza ababyeyi bane nabifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha. Hanyuma nkongera nkifuriza na mwene wacu nyene eka n'umuryango wanze wose n'inshuti n'abagenzi akaba aribo turi kumwe ngaha aye muri Kenya yitwa Nduwimana Jare Zerie akaba ariho na n'undi yitwa Isron abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha. Abari mu gihugu hariho witwa Irambo na Jason Kabura Patrice na Sengiyumva Jean Bosco abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha ntibagiye abo twahora twigana bose ebe nkaba ndabifurize umwaka mushasha n'abamaze kuba ku rugo bose twahora twigana.
Urakoze cyane
gatima nibane nabo.
Urakoze cyane za iyo ngaho muri Kenya nawe tukwifurije Noheli nziza n'umuryango wawe
namwebwe nyene nande ndabibifurije.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Laundry Habirugira ku rundi murongo wa telefone. Laundry kaze ku ijwi ry'Amerika na Noheli nziza.
Murakoze cyane murakoze cyane.
Uherehe ga Laundry?
Ndi muri Durban mu gisagara bita Durban muri South
Africa. Muri Afurika y'Epfo. Nuko rero abo ushaka kuyifuriza bakaba bande?
Ndashaka kuyifuriza mutama wanjye Kavura Dihaye abo mu Rumonge umwanjye na mama wanjye Bavakaje n'abanyamwanjye bose muri rusange.
Urakoze Laundry ugire Noheli nziza nawe mu muryango wawe ku ijwi ry'Amerika tubifurije ibihe byiza biheze umwaka aho muri Afurika y'Epfo. Urakoze.
Kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru ziziza ko Yesu avutse mu ijoro ku musozi umva amajwi menshi ingabo zo mu ijuru zishima cyane.
Akaririmbo havutse umwami ka Eliezer Niyonizigiye niko nje nsozera ko kino kiganiro cari kigizwe n'intasho za Noheli ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ku izina ry'abagenzi banje rero nongeye kubipfuriza Noheli nziza mu igohererwe mwo mwishime mwongera mushimisha abandi kugeza aho mushoboye. Bagenzi banje namwe dukorana ha Washington DC n'imiryango yanyu ndayifurije Noheli nziza imigisha n'amahoro bibashware. Amenyesha makuru bacu muri mu Rwanda, Uganda, Kenya, Congo, Ubwongereza, Tanzania. Noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu. Abakunzi bacu duca Congo turonka amakuru mu Burundi namwebwe ndayifurije Noheli nziza. Kuri micro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro kidasanzwe cha Noweli yakoze mgenzanje Tien Karekezi yarampagarikiye na hejo rero ndabasigiye akaririmbo havuse umwami ka Eliezer Nyonizigiye wo mu gihugu cy'u Burundi.
Maze kubimenya kumukiza yaje bagombye kujyari kubamusenge babonya bwenge bose bamuhinza u nimibavu bisenga bimota neza. Tumushikane